Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu, itariki 10 ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2015. Hano muri studio ya 17 muri kumwe na Eugenia Mukankusi
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Baragerageje guca hijya no hino duhumuriza abantu, tubabwira yuko botekana, hanyuma na cyane cyane tukama turiko turaganira ibyo komine yacu yoba ise amahoro n'umutekano.
Uwo ni Jean Bosco Nizigimana, ni umujyanama wa burugumesitiri muri komine Kibago mu ntara ya Makamba mu Burundi, ahumuriza abaturage. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya gato, ntimuve ku maradiyo yanyu. Reka noneho duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, duhere mu Burundi. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yasubitse itora rya perezida ku mugaragaro nyuma y'ibyumweru by'imyigaragambyo yakongejwe n'icyemezo cye cyo kwiyamamariza manda ya gatatu. Perezida Nkurunziza yaciye iteka kuri uyu wa gatatu ryimurira itora rya perezida ku itariki ya 15 ukwezi kwa karindwi, rivuye ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa gatandatu. Perezida yanavuguruye amatariki y'amatora y'abadepite n'abasenateri. Ayo matora abajyanama ba komine hazaba ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatandatu, akurikirwe n'ay'abasenateri ku itariki ya 24 y'ukwezi gutaha kwa karindwi.
Naho muri Nigeria, kuvaho umugambwe APC uboneye ko Bwana Buhari atsindiye amatora y'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ngo bikibazaho kiri no kumenya urwo runani rugizwe nawo mugambwe wa utahura ku butegetsi n'abahora bagwanya umugambi uri ku butegetsi n'uhora ku butegetsi, ingene ico kibazo kigiye kugenda.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasa naho ziteguye kohereza abandi basirikare 400 bo gutanga imyitozo muri Iraq, hagamijwe kongera ubushobozi bw'ingabo za Iraq mu gihe zigerageza kugarura umujyi wa Ramadi w'intara y'umurwa mukuru Anbar. Uwo mujyi wafashwe mu kwezi gushize n'inyeshyamba z'umutwe wa Etat Islamique. Abandi basirikari bo gutanga imyitozo bazongera umubare w'abasirikari ba Amerika bakoraga icyo gikorwa. Ubu bose hamwe babaye 300,000 bari muri Iraq. Cyakora Perezida Barack Obama wa Amerika akomeje kuvuga ko hatazongera kohereza abasirikari barwanira ku butaka muri Iraq nyuma yo kubakurayo mu mwaka w'2011. Tukivuga kandi kuri Amerika, umuyobozi ucyuye igihe w'ingabo za Amerika General Martin Dempsey yongeye guhumuriza Israeli, avuga ko Amerika izakomeza kuyiha inkunga yayo ya gisirikari imbere y'ibitero bikomeza kugariza Iran. Yerusalemu, Dempsey yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije Israeli kuvugurura ibitero byayo byo mu kirere na misile zo gukumira ibitero, kimwe no kurwanya ibitero binyuzwa mu mashini za mudasobwa ndetse n'umutekano wo mu mazi.
Mu gihugu cya Libiya, aba bantu barenga umuriyoni baterekwe kuhaba. Ibyo bigwa n'abategetsi ba Libiya, bavuga ko bamwe muri abo bantu bagenzwa na tubiri. Hari abazi barindiye kurira ubwato mu kinyegero kugira ngo bajane mu bigo bya Buraya nk'Ubutaliyano, abandi bakaza guca amafaranga kugira ngo batahuke iwabo gutunganya indi mirimo. Nk'uyu munyega navuga ati, ego baraduha imfungurwa, ariko nshaka gutaha iwacu muri Ghana kuko ndakunda igihugu canje. Naje guca amahera kugira ngo nje kubandanya urudandaza nari natanguye. Ati nadandaza ibikoresho byo kubaka, ngakodesha n'ibindi bintu. Ati canzanye ngaha ni ukuduza umutahe w'urudandaza rwanje. Uwashaka kujabuka nawe afatirwa ku mupaka. We yavuze ati, niba tureke twambuke cyangwa badusubize iwacu. Ati kuko ngaha turahababariye cyane.
Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa Myanmar, Aung San Suu Kyi, yatangiye uruzinduko mu Bushinwa mu rwego rwo kuvugurura umubano wageragejwe ubwo igihugu cyagiraga amavugurura ya demokarasi. Ishyaka rya gikomunisiti ry'Ubushinwa rifitanye umubano ukomeye n'abahoze ari abarwanyi i Myanmar, ryakiriye impirimbanyi ya demokarasi muri icyo gihugu. Madame Aung San Suu Kyi uri mu ruzinduko rwe rwa mbere nk'intumwa y'urugaga ruharanira demokarasi mu gihugu, bikaba byitezwe ko azabona n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru b'Ubushinwa, harimo Perezida Xi Jinping na Minisitiri w'Intebe Li Keqiang mu minsi 5 azamara muri urwo ruzinduko. Mu gihugu cya Misiri umwiyahuzi yateze bombe iturikirizaho kandi ni kuri wa gatatu hanze y'urusengero rwa Karnak mu majyepfo y'igihugu. Iki gitero cyakomerekeyemo abantu bane. Abategetsi bavuze ko icyo gitero cyarimo abantu babiri bishwe na polisi mu bakomeretse nta mukerarugendo wari urimo. Urwo rusengero ruri mu mujyi wa Luxor. Numwe mu ni hamwe mu bintu ndangamurage ku isi byemejwe n'ishami rya ONU UNESCO ruri hafi y'uruzi rwa Nile ahantu hareshya bamukerarugendo cyane babaturuka mu mahanga cyangwa se imbere mu gihugu cya Misiri. Ntawahise avuga ko hariwe wari inyuma y'icyo gitero. Umutwe w'abarwanyi b'Abayisilamu wakunze kugaba ibitero ukoresheje imbunda hamwe n'ibitero bya bombe mu kigobe cya Sinai muri iyi myaka ishize ahanini wibasira ingabo zishinzwe umutekano. Murumva radijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Murashobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu voa.com.
Tunyarukire noneho mu Burundi twumve amakuru bagenzi bacu badufitiye. Alphonse,
ego mu Burundi hazindutse ukutumvikana hagati y'abadandaza baheruka kuburira utwabo mu isoko yo mu Kinindo n'abarongoye iryo soko nyine. Abo badandaza bariyamirije ico bita akarenganyo bongera basaba ko mugenzi wabo yitwa Vincent afungurwa. Iyo ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Oya iryo totezwa ryo kuvuga ngo bamwe nibagende babomoke abandi basigare niyo makenga dufise kandi n'ubu nico duhagaze.
Nabadandaza baheruka kuri rutwabo mu isoko yo mu Kinindo bavuga ko badatahura ingingo ziriko zifatwa n'abajeje iyo soko yuko atawo subira kuwakorera ibikorwa by'uburiro. Abo badandaza bavuga ko ikibatangaza kuruta ari uko bamwe mu banka kw'ivyo bikorwa bibandanya bihakoregwa bo bariko barabihakorera.
Bariko barakorera inyuma bazindutse babwirwa ngo ni bakure bwo buntu baterere hariye. Rero kubwa ivyo sinzi uwaciye atwagwa n'agashava ati mbega wewe kuri kuravuga yuko tugomba kukureka gucana ikibanza cy'uwo ko bariko baragitekeramo harimo imbabura zitatu kubera iki acara aragenda acara zikuramo arazisohora hanze. Ubwo kuzisohora hanze rero uko kuntu yaciye zisohora hanze baca batangura kuzizimya abanyagihugu babibonye ati ntimuzizimya tutavyeretse abantu ko tuzi ku kibanza ari gwawe ari ugipangishije kiri ndani mu isoko gisigaye none ubomba gusigara gukora wenyene abandi nabo batari ko barakora.
Komisiyo w'isoko ya Kinindo Jean Paul Ntawumvukiye yagirizwa kuba bandanya akorera imirimo yo gukinjikira mu isoko ararahira karengwa kwico kibanza cari mwiyombabura atari gwiwe.
Nibaza yuko ibintu byose ni hamwe abantu bavuga ikibanza gifise uwo kiriko ari wakirihira ari wayagihawe n'uwitwa Juvenal kandi abanyesoko baramunze.
Abadandaza bemeza yuko izo mbabura zegukira komiseri w'isoko ya Kinindo bahavuye nko mu masaha 3 zo mu gatondo bazitekera bazitwara kuri komune ya Kinindo ahafungiye umugenzi wabo yitwa Vincent.
Ejo twagiye tubona baza kumubonera turi isoko baramubeshera ni kinyoma.
Bamaze gushika kuri komune ya Kinindo basavye abo vyega ko baha uwo Vincent yafashwe kumvuza amatohoza bakamutwara kwa muganga.
Bamufunze ari gusa nta kintu nakimwe afise.
Nta kintu
nakimwe afise. Yahishije twiwe.
Ujejwe soko ya Kinindo, Jean Paul Ntamvukiye yavuye asaba abanye soko gutenyenya kandi yemera yuko niba Vincent bikenewe ko ajana kwa muganga baza kuwa mujana.
Nkuko mwumvise mu Stanteri yabivuze, batiza gutunganya hajya hantu hamere neza. Abantu rero nitwihangane, twihangane gatonya.
Isoko ya Mukinindo yahiye mu ijoro ryo kuri no wa mbere mu gihande kidandarizwamo amavuta n'ifungurwa. Kugera ino saha ivyahononekariye ntibirashobora kumenyekana. Mu gipolisi batumenyesheje kuwa mbere yuko amatohoza amaze gukora yerekana ko iyo soko yoba yaturiwe n'amavuta yahiye bivuye ku mucanwa utaramenyekana aho wavuye. Ibujumbura, Diane Nahadzwe ku bw'ijwi rya Amerika.
Diane, turagushimiye kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi, imyigaragambyo yarakomeje muri komine Kibago ni mu ntara ya Makamba. Bakora imyigaragambyo basaba ko abantu bafashwe ejo kuwa kabiri barekurwa. Ni abanyeshuri kandi nabo uyu munsi ntibize. Ni inkuru twagejejweho na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Inandaro yiyo myerekano imaze iminsi ibiri iri kwiraba ngo nifatwa ry'abantu batatu igipolisi cyafashe kandi basanzwe bari ku rutonde ngo rw'abasabiwe gufatwa. Abo bantu ngo bari basanzwe ari abanyepolitike bava mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi.
Abanyene bafashwe bari basanzwe bari ku mariste. Ayo mariste rero akaba ari mariste bavuga yuko ari abantu bazofatwa kuri liste ifiswe n'imbonerakure. Hanyuma hari n'imbonerakure imwe yari yandikiye Mustanteri ko hari abantu ngo bariko baragira ngo bategura ngo ubwicanyi, mugabo ntivyari byo. Abo bantu bari mu migambwe, umwe atwara umugambwe MST yitwa Leonce ndayitwaye ko, ubundi yitwa Claver Bizimana. Claver Bizimana nawe yatwara umugambwe wa Iprona imwe itegamiye ubutegetsi, ubundi nawe yari umunyagihugu w'umu veterinaire.
Imvoniye rwaruko rw'umugwi imbonerakure begamiye ubu butegetsi bahengamye ku mukuru w'u cyane, kuko harimo n'abavuye mu bubu nibo bagiye ama confrontation cyane n'abantu ze yego nabo banyagihugu bandi babajwe n'ivyo bikobe bavyugusaka umugumu mu ruhande rumwe. Icyaka bikogusaka saka bikozwe ama telefone y'abarongoye cyane ari musanga musanisha mu conseil cyangwa mu komando y'iposte ngagasaniwe kuzunga cije ku telefone hejuru ugafisha kuri se bazuca bafata.
Umuhanuzi wa Mustaneri aho muri commune Kibago aremeza ko abo bantu bafashwe Nizigimana Jean Bosco ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano ahikibago.
Bamaze kubatwara niho hacatangura gukorakorana ibintu by'imigwi, baraheza barazibira amabarabara, bagerageje guturira ikiraro kiduhuza na komine Mabanda mu gucanira kw'inkwi zikomakomeye. Hanyuma imyerekanira abandanya. Abo bantu bavuga yuko ngo bariko bashaka kugaruza abantu batwaye ngo kubera batari bakeneye ko babatwara, nico kintu cabaye.
Naho atamyerekano yari bwabe ahikibago icuka ngo nicari gisanzwe ari ciza. Jean Bosco Nizigimana n'umuhanuzi wa Mustanera jeje vy'intwaro n'imibano muri iyo komine.
Muri rusangi umuntu ariko aritegereza muri iyo komine hari hamaze iminsi hari icuka c'abantu bashaka gushamirana kubera imigambwe basanzwe bavamwo. Mugabo nk'abajeje intwaro baragerageje guca hijya no hino duhumuriza abantu tubabwira yuko tekana. Hanyuma na cyane cyane tukama turiko turaganira ubyo komine yacu yoba ise amahoro n'umutekano.
Aba bangaho ikibago batunga urutoki igipolisi n'intwaro ko bahengamiye ubutegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagatotezwa. Uyu munyagihugu arabidusigurira
n'uwari komando y'iposinga yari yabwiye n'umukuru w'umugambo w'emeza ati wewe nimba amatora yoba muganda zoba wowe widegenda zoba n'umugasha n'iryo n'ijambo n'umunsi ubona kumenya bya bibiri kandi vyabataye nari wewe sinzi yarari amazi nk'iyingaringa ataboneka nga mu karere uno munsi hari ajwe wiwe mashaka mwabonanye ukavugana. Ivyo nivyo byatumye cashavuga cyane. Iyo umuntu bamusatse naho mutaye uba wasotse gusaka uretse nuko ataye baba ariko barereka umuntu bamusatse basaba ntavyo amafare nta ngingo nimwe ntanza nimwe uca bimwe mutwara mu buroko kuja kwigwara hagarikwa ateshwa umwanya w'akazi ateshwa na stress za mu mutima wiwe. Ico dusaba ni kuvuga bakwiye gukora ivyihuta abantu bose bakuboneka mu miryango yabo.
Abari mu myerekano bavuga ko batarota bava mu ibarabara babo baguma bafatwa batarikuwe. Ku nzandiko baba bafise handitswe ko Ndugure twa Mugina turiyamiriza umugambi wo kuza baradukuramwo kamwe kamwe mu gusaka atamvo kandi atamutahe werekanywe. Turiyamirije itotezwa rikoregwa abadashigikiye ubutegetsi bw'ubu kandi tuzobandanya dusaba ko bagarukanwa. Ndugure twa Mugina n'isaha zitandatu kuri wa gatatu Buramatari w'intara ya Makamba Gilbert Nduwayo ari kumwe n'utwara igipolisi mu karere k'umanuko Estage Ntagahoraho baciye baza kugerageza gusukamwo mabisi. Muri iyo myerekano igipolisi gikoresha ivyuka vyokera kikongera kikarasa hejuru mu ntumbero yo gushwiragiza abagira iyo myerekano. Ikibago mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Shuti turi kumwe Tabita Mukamusoni yamaze yaduteguriye ayo makuru, ubu yakomeje gukurikirana iyi nkuru. Tabita, uri ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva neza ijeje.
Wiriwe neza?
Mwiriwe neza ijeje.
Yego, wakomeje rero gukurikirana aya makuru, abo bantu byavuga ko bafunzwe, hari amakuru atugera havuga ko babarekuwe, byaba ari byo?
Ego byo bari ego nivyo Egemi, abo bantu abantu 11 nibo bari bamaze gufatwa kuva ku munsi wejo. Ubu rero ku mugoroba itaha 12 niho barekuwe n'uyoboye igipolisi mu ntara ya Makamba, n'utwara urwego rw'iperereza mu ntara ya Makamba barekuwe itaha 12. Ariko rero ibyo byabaye babarekuye mu gihe nk'isaha 8, aho umuramatari w'intara ya Makamba ari kumwe n'uyoboye igipolisi mu karere k'umanuko bari bari mu nama nabo bari baritunganije imyerekano. Baciye haratwa umwana w'umwigeme ari hagati y'imyaka 14 na 15 yiga mu mwaka w'8. Umwana rero ubu ari kwa muganga, yari yarashwe. Mugabo baciye barekura abo bantu, baca basaba yuko boja gutegeka abantu bose muri iyo komine ya Kibago kwejo atamyerekana yosubira kuba imirimo ikabandanya, kuko kuva ku munsi wa kabiri nta mirimo yari kuraba, nta banyeshuri bariko bariga, kuko abanyeshuri ahanini bo mu mashuri yisumbuye nyo bari bari mu mabarabara n'abigisha babo hamwe n'abanyeshuri bari muri kaminuza bari basanzwe bari mu mihano.
Urakoze cyane. Ubwo tuzareba ko ibyo bijeje ko bazahagarika imyigaragambyo ruko bagenzi babo bafunguwe niba koko bizubahirizwa. Twizere ko bizaba. Urakoze cyane.
Umumenyesha makuru Besa Besa Etienne asanzwe akorera mu gihugu cy'u Rwanda yinjwe ibohero rya Muyinga kuri uyu munsi wa gatatu. Umushingwa mwanza wa parke amwagiriza icaga co gusuma rusaku bimwe bita espionage inyuma yo gufatirwa ku nkengera z'uruza Kagera niho ni muri komine ya Gitera nyi ntara ya Muyinga. Jambo Sekonda Rurinze aradufitiye inkuru.
Besa Besa Etienne umenyesha makuru wa radio Izuba ifise icicaro mu karere k'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda akaba nijisho muri ako karere k'ikinyamakuru gica ku rubuga rwa internet igihe.com yafashwe ku munsi wa mbere afatirwa ahitwa Igisabazuba muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga hafi y'uruzi Akagera. Ijoro rya mbere yariraye mu gipolisi ku mugwa mukuru wa komine Giteranyi, kuri uwa kabiri aca yungururizwa mu gashoko k'igipolisi c'Inyamiramabi imuyinga abanje kumvirizwa n'uburongoye iperereza muri iyo ntara ya Mwunguruje. Mu gitondo c'uwa gatatu niho yumvirizwa ubwa mbere n'umushikiriza manza wa parke ya Muyinga Ernest Nduwimana, uwo nawe akaba yahavuye amwungururiza mu ibohero rikuru rya Muyinga nk'igihe c'isaha 9 ku wa gatatu nyene abanje kumukurikirana ku cacu gusuma urusaku espionage mu rurimi rw'igifaransa. Etienne Besa Besa yagirizwa ahanini kwiha ububasha bwo gukorera ku gataka ku Burundi ataruhusha yasavye. Amakuru twahawe na bamwe mu bo bavuganye imbere y'uko yinjizwa ibohero, uwo mumenyesha makuru wo mu Rwanda ngo yariko atohoza inkuru zijanye n'ivy'ubutunzi afatiye ahanini ku guhanahana ibidandazwa hagati y'abarundi n'abanyarwanda, ngo avuga ko yariko akorera ku ruhande Rwanda gusa. Ngo ingingo yo kujabuka Akagera agashika i Burundi yayifashe kugira ngo yisamaze, yumvise ko kwashika bisaba indangamuntu gusa. Besa Besa Etienne afunganywe n'uwundi munyarwanda yamwunguruje gushika ku ruzi Akagera. Uwo mumenyesha makuru abaye umunyarwanda agira kane afatiwe aho muri komine ya Giteranye yagirijwe gusuma urusaku kuvaho havugiwe ibiziga vyabonetse bireremba mu kiyaga Gweru bitemba biva mu ruzi Akagera mu mezi ya Mukakaro na Myandagaro mwaka uyu. Inyuma yaho hakaba hari hafashwe kuri ico caha nyene abanyarwanda batatu harimo umwigisha wa kaminuza, bakaba bahavuye bari kugwa habanje kuba ibiganiro mwibanga hagati y'inzego za leta y'u Burundi n'izu Rwanda. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco. Reka noneho tuvugane na mugenzi wacu Edi Rwema kuri telefone avuye gusura inkambi z'impunzi. Edi, wiriwe neza? Uranyumva?
Mwiriwe neza Eugene, murakomeye aho ngaho i Washington?
Tumeze neza rwose, nta kibazo. Ahubwo twagira ngo twumve uko nawe umeze, wagiye gusura inkambi z'impunzi kandi zivugwamo n'indwara ya korera. Twagira ngo twumve niba bavuye amahoro, utubwire nuko nazo zifashe muri iki gihe, izo nkambi z'abarundi nyine bahungiye muri Tanzania bimeze gute?
Nibyo nkuko bivuze guhera umunsi wejo nanone nari mu gihugu cya Tanzania aho nasuye inkambi y'impunzi yitwa Nyarugusu. Inkambi ibarizwa mu karere ka Kasulu kari mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bwa Tanzania. Ubwo twagiraga muri iyo nkambi rero twatangarijwe n'abashinzwe ibikorwa by'impunzi ko kugeza ubu hamaze kugera impunzi z'abarundi zigera ku 53, ariko izi mpunzi z'abarundi zije zihasanga impunzi z'abanyekongo nazo zigera ku 50, bivuze ko iyo nkambi yonyine kugeza ubu irimo impunzi zigera ku 100. Mu bibazo bimwe na bimwe izo mpunzi z'abarundi bagiye batugezaho harimo ibibazo by'imirire mibi, ibibazo by'ubuzima, cyane cyane ko ibitaro byubatswe hafi iyo nkambi bisa nkaho bitagifite ubushobozi bwo kuvura abantu bose bari muri iyo nkambi nkuko mbivuze barenga 100. Ibindi bibazo bagaragaza ni ibibazo by'uburaro, aho usanga abantu benshi barazwa mu cyumba kimwe, hari nkaho twasuye icyumba kitarenze 100, usanga kiraramo abantu barenga 400. Hanyuma ikindi twakongeraho nuko mu biganiro twagiye tugirana n'izo munzi nyinshi usanga zikomoka mu turere cyangwa se mu ntara za Rumongi, Makamba, Ruigi, Bujumbura ndetse na hitwa za Nyanza Lac. Igishya gusa muri izi mpunzi nuko hari impunzi zivuga ko zahunze ikibazo cy'umutekano muke, cyane cyane bakavuga ko uwo mutekano muke watewe nuko Perezida Petero Nkurunziza yahisemo kugira ngo yongere yamamarize kuzayobora igihugu manda yindi. Abandi bakavuga ko kubera ko badashyigikiye iyo manda bagiye bashyirwaho iterabwoba bikabaviramo guhunga, ndetse ngo rimwe na rimwe mu mazu yabo hazaga abantu babatera amatorushi bataza baribo, undi munsi ngo bakumva urusaku rw'abantu. Ariko hari n'ikindi cyiciro nanone cy'izo munzi benshi muri zo ngo bari barahungiye mu gihugu cya Tanzania hanyuma bakaza gutaha mu Burundi, ariko akaza kubamo ibibazo bijyanye n'ubutaka baburanaga nabari barabusigaranye cyane cyane mu miryango yabo. Rero babura ubwo butaka, abo bashaka kubambura bakababwira ko batari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabaviramo guhunga. Nuko twabisanze inkuru irambuye turimo turayitegura neza tukazayibagezaho ku munsi wejo eje ni keretse niba hari ikindi wifuza kubaza.
Nagira ngo juste gato cyane nkubaze niba uko wabibonye hari abavuga ko impunzi muri iyo mibereho mibi zirimo hari izifuza gutaha, hari izo waba wumvise zishaka guhita zava muri ubwo buzima zikisubira mu Burundi nubwo umutekano utaraba mwiza.
Kugeza ubu impunzi nyinshi twavuganye nta nimwe ivuga ko ishaka gutaha, bose bavuga ko bazataha ari uko ikibazo cy'amahoro n'umutekano kiboneye umuti mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kibazo wari wambajije ntashoboye ntagusubize
muri make cyane
ni indwara ya macinya. Navuganye n'umuganga ukuriye ibitaro byaho muri iyo nkambi Dr. Florence Mushana, ambwira ko mu minsi ishize hagaragaye ikibazo cya macinya cyahitanye abantu 23, ariko mu minsi itatu ishize icyo kibazo ntago kirongera kugaruka.
Ubwo ni amahirwe, urakoze cyane. Ubwo ukomeze kurikira ayo makuru uraza kutugeza inkuru irambuye mu kanya. Urakoze rwose.
Urakoze nawe.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,780 na kilo elsi bihumbi chumi na bitatu amajana tandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo elsi bihumbi chumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elsi bihumbi chumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Eka noneho tunyarukire mu Rwanda aho Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko mu myaka igera ku 10 ishize imaze gushora amafaranga angana na miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa byo kuhira imyaka. Gusa ngo haraho ibyo bikorwa bitagenze neza ntibyagira icyo bimarira abaturage ku buryo politiki nshya ya Minisiteri y'Ubuhinzi igamije kureba uko ibikorwa remezo byifashishwa mu kuhira imyaka ngo byajya bicungwa n'abahinzi ndetse n'abikorera. Leta ntiyongere gukomeza gushora amafaranga muri ibyo bikorwa. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboye.
Buri mwaka leta isohora miliyari zitabarika zijya mu bikorwa byo kuhira imyaka, ariko uko imyaka igenda ishira hari aho ibi bikorwa byabashije gufasha abaturage, ariko hari ahandi byabaye umugogoro ku baturage ahubwo bashakisha uburyo imashini zashyizweho hirya no hino ngo zikurura amazi ziyajyana ku misozi zacungwa neza ntizibwe. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora ni hamwe hatangirijwe ibikorwa byo kuhira imyaka. Ku ikubitiro uwo mushinga watwaye miliyari zirenga icumi ariko urangira ntacyo ugejeje ku baturage.
Ariko ikindi gihe cyose twahoraga duhomba kubyo n'ubu dufite amadeni ya Sorgatomo twananiwe kwishyura y'imiti baduhaye, dufite amadeni y'ifumbire twananiwe kwishyura umurenge waduhaye. Ndakuvuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga abaturage ntacyo wabamara iki.
Gusa ngo iyi gahunda nshya irimo gutegurwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irashishikariza abahinzi ndetse n'abikorera ko ibintu babigira ibyabo akaba aribo bacunga ibikorwa remezo byashyizweho ndetse bakagira n'uburyo bwo kubikoresha. Uyu ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi Tony Nsanganira.
Kunoza imikorere birasaba gusaba abantu kwicarana hamwe tukumvikana uburyo imikorere yanoga, tukumvikana uburyo ibihingwa bimwe na bimwe byavamo hakajyamo ibindi, tukumvikana uburyo aho dukeneye abikorera ko bajyamo bakaba bajyamo ahubwo akaba ari batuzanira amafaranga. Kuri leta rero ntago numva ko bikeneye ingengo y'imari yo kugira ngo ibingi bikorwe, ahubwo ibyo duri gukora ni ukugira ngo amafaranga twashyiragamo twebwe agabanuke, ahubwo abahinzi bibumbiye mu makoperative nabo bikorera abandi babijemo bunganire leta mu kugira ngo ndetse si no kuyunganira no kubyikorera kuko harimo inyungu, ahubwo amafaranga twashyiragamo twebwe agenda agabanuka kugeza igihe tuzumva kuko babifashe bakabigira ibyabo ayo mafaranga akaba yajya mu bindi bikorwa kandi leta nayo yifuza kuba yashyiramo ubushobozi.
Kutigisha abaturage uburyo gukoresha imashini zifashisha mu kuhira imyaka ni bimwe mu byatumye abahinzi batitabira gukoresha uburyo bari bashyiriweho bwabafasha mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba. Abo twaganiriye n'ubu baracyifuza guterwa inkunga mu bikoresho biciriritse ngo babashe kuyuhira imyaka mu buryo bwabo basanzwe bazi.
Ikintu twakora kugira ngo tuzatere imbere ni uko leta yadushakira nk'utumashini tuzamura amazi. Kuzamura rero ikidomoro biratuvuna cyane, ariko dushakiye nk'utumashini dukoresha twajya duhinga tukabona umusaruro.
Turavomereho twahinze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu, ubwo rero urumva ni ibintu bitugora cyane.
Tuvomesha ibidomoro ndetse aribyo nkanjye nshaje nkoresha ka 15.
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda yashowe mu bikorwa byo kuhira imyaka. Gusa nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga wa leta w'iyo minisiteri Tony Nsanganira, ngo barimo kureba uko ibikorwa remezo byo kuhira imyaka byacungwa n'abikorera bafatanije n'abahinzi. Ariko kugeza ubu abahinzi baracyahura n'ingorane zo kudahabwa inguzanyo mu mabanki kuko amabanki atizera abahinzi ko babasha kwishyura inguzanyo bahabwa kuko batabasha kugenzura ibihe byaba iby'imvura cyangwa izuba. U Rwanda rufite ubuso bugera kuri hegitari 1,600,000 bushobora guhingwa, ariko kugeza ubu 5% by'ubwo butaka bungana na hegitari 30,000 nibwo buriho ibikorwa remezo byo kuhira imyaka. Mu nama yatangiye kuri uyu wa gatatu yahuje Minisiteri y'Ubuhinzi n'abashoramari muri uru rwego, umunyamabanga wa leta Tony Nsanganira yatangaje ko imaze gukorwa bidahagije, ariko nanone abahinzi batabyaza umusaruro ubutaka ngo bazabwamburwa. Ubuhinzi mu Rwanda bugira uruhare rungana na 35% by'umusaruro rusange w'ubukungu bw'igihugu. Kugira ngo bugume kuri iki kigero bukaba bugomba kwiyongera buri mwaka ku gipimo cy'8.5%, mu gihe ubungubu bwiyongere bw'ubuhinzi bugeze kuri 5.5%. Asumuta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumuta, turagushimiye cyane. Nshuti mwese rumwe muduteze amatwi, aha niho ibiganiro twari twabateguriye bihumurije. Mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi na Alphonse Nkengurukiye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.